Eureka, Eureka, tous les jours avec
le pasteur Nikita Jean Apôtre.
Guharura, cha mirongo tatu na gatanu, kuva ku murongo wa mbere ku murongo w'umunani, iyi mirongo itubwira ingene abantu b'Isiraeli bategerezwa guhereza amatongo ibisagara uyu muryango w'Abalewi kubera wo utigeze utorana utigeze uronka ishamvu mu yindi miryango y'Abisirayeli. Rero sinza gusoma byose ko ndahera ku murongo wa gatandatu nshyize ku murongo w'umunani. Kandi mu bisagara muzoha Abalewi bitandatu muri byo bizoba iby'ubuhungiro, ivyo mushizeho kugira ngo uwishe umuntu ahungireyo, kandi mubahe ibindi 42 bigeretse kuri ivyo. Nuko bisagara muzoha Abalewi byose hamwe bizoba 48 ngo muze mubitangane n'uburagiro bugendane navyo. Ibisagara muzoha bivuye ku matongo y'Abisirayeli abenshi mubake vyinshi abake canke abafise bike mubake bike. Umuryango wose uko itongo ryabo ringana babe ariko baha Abalewi ku bisagara byabo. Iyi ni mirongo itwereka ingene Abalewi bategezwa kubaho. Ni uko bari bakeneye ibisagara ariko ibyo bisagara ntivyangana vy'ukuri n'amashamvu yagutse Abisirayeli baba barahawe. Abalewi umwandu wabo wari Imana kandi bategerezwa gukora n'ihema ry'ibonano, ariko ntibose ntibari gushobora kuba ku rusengero. Baragira urutonde rw'ingene mugenda gukora mu ihema canke mu rusengero igihe kuba ku gihe ca Salomo. Mugabo ico gihe udafise ivyo uriko urakora ku rusengero wari ukeneye ahantu uba, ariko ntibaronka umwandu nk'uw'abandi bose bahabwa kuko umwandu wabo wari Uhoraho. Bari bariyeguriye bino bikorwa ariko bari bakeneye aho bakika umusaya. Imana isaba yuko abandi b'Isirayeli bogerageza bagakata ku byo bahawe kugira ngo bashobore gufasha uyu muryango wiyeguriye Imana. Ati rero abafise byinshi batanga byinshi, abafise bike batanga bike kugira ngo Abalewi baronke aho bashobora kuba. Mugano muri bya bisagara nyine bahaye Abalewi, hari ibisagara bitandatu Abalewi nyine baca bahebera baca bashiraho kugira ngo bya byagezwe Imana yatanga by'umuntu yishe umuntu atari bigira nkana igikeneye kuja mu matohoza umuntu wiciwe agifise ica bashaka kwihora ko umuntu akwiye guhungira muri ibyo bisagara. Mwumva ko no muri utwo dukeyi bahabwa bategerezwa kandi kudukorera mu Imana mu gusigaho ibisagara bizotuma umuntu ahunze ibyo bisagara bimeze nk'amaambasade kugira ngo umuntu yagize ikibazo bataratoza n'izindi byagenze ashobore kuhahungira. Ibi bitwereka rero ingene no mu isezerano rishasha Imana iba yiteze ko abantu b'abakozi b'Imana biyeguye gukorera Imana nabo nyine bashigikirwa n'abandi bera muri rusange. Dizira cyane ko mu isezerano rishasha abantu bose n'Abalewi muri sansa yuko biyeguriye Imana mu by'ukuri n'Abisirayeli nabo nyine bari hangagiye guriye Uhoraho. Imana yarabwiye ko muzombera ubwoko bwera, muzombera ubwoko bwera bw'abahereza incense sacerdoce. Rero Abisirayeli bose muri rusange nabo nyine bari incense sacerdoce, bari incense royal, bari abahereza b'Imana, bari abera b'Imana. Imana yifuza yuko umwe wese mu Isirayeli aba uweguriwe Uhoraho. Namusabye cyane gucyo umuntu wese ashize ku ruhande ku bw'Imana bice mu kuba cya Yesu Kristo. Ariko muri abo bose baje ku ruhande ku bw'Imana hariho abantu bakenya biyegurira mu buryo budasanzwe gukora ibikorwa by'Imana atakindi kintu bari kubarakora. Abo nabo bakene gushishigwa n'abandi bera mu isezerano rishasha. Reka tubibone nk'uko isezerano rishasha rivuga. Igihe Yesu atumye abigishwa 70 kwigisha ababwira ishasha 10 ku murongo w'indwi muri Luka ngo kandi iyo nzu nyene muzoyigumemwo mujya munywa ivyo babahaye kuko umukozi akwiye ingero yiwe. Aya majambo nyene niyo Pawulo ahava asubira mu bikorwa intoba mbere igice c'icenda murongo wa 13 n'uwa 14 ntimuzi yuko bakora ibikorwa vy'ivyera bajya ivyo urusengero kandi abakora ivy'igicaniro basangira n'igicaniro ariko bingena Abalewi bajya kuri bijya bimaze kandi n'umwami wacu niko yageze ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa. Pawulo yongera kandi akavuga ari kurandikira Timoteyo wa mbere 5 hano hano rero Timoteo yarongoye amashengero menshi muri Asia Minor, harimo ishengero rya Efeso. Amwandikira amubwira ngo abakuru b'ishengero baganza neza, nibabiyumvire ko bakwiye guhabwa icubahiro kirushiriza. Ijambo icubahiro kirushiriza ahandi bavuga icubahiro kikubije kubiri, kandi cyane cyane abacumukura mu kuvuga ijambo ry'Imana no mu kwigisha. Murongo wa 18, kuko icyanditswe kivuga ngo ntimuzorumye umunwa w'inka iriko irasekura ingano, kandi ngo umukozi akwiye ingero yiwe. Ibyo kwavuga kino cubahiro bakwiye guhabwa, avuga ngo c'est un double honneur, icyubahiro gisanzwe kubaha umuntu ku ingero umuvugisha ingano wifata imbere yiwe, mugabo kandi rero kubaha umuntu biciye mu bikorwa by'uburyo. Nihaca avuga murongo wa 18 icyo cubahiro yiteze ko bagaragaza no gushyigikira uwo mukozi w'Imana. Nibande babihabwa n'abakuru b'ishengero, abarongozi b'ishengero, nabigisha mu ishengero, nabiyeguriye mu buryo budasanzwe igikorwa cyo kwigisha no kurongora. N'uwari we wese ariko arafasha mu itunganya ry'ishengero mu buryo bwo gukora ibyo byonyine gusa. Ariko kandi arindi jambo bakoresheje ngo baganza neza, abakuru b'ishengero baganza neza. Twikuraba neza yuko uwo muntu turiko turahereza turashigikira by'ukuri ariko arangura neza ibango ryiwe. Murongo wa 17 Timoteo wa mbere 5:17, abakuru b'ishengero baganza neza, nibabiyumvire ko bakwiye guhabwa icubahiro kirushiriza. Kuko hari igihe usanga uwo murongozi akoresha nabwo butunzi, ugasanga uwo murongozi yigisha ibidahwanye n'ijambo ry'Imana, aho hose abantu nk'abantu baba babereye gushyigikirwa mu buryo bw'uburyo. Hama ikibazo gikunda guhaba ni kubera iki kino kintu abantu bumva bagifisemo impungenge nyinshi? Impamvu ni nyinshi. Aba harimo kumva umenga abandi bantu ariko barabaho kubwawe, akoze cyane hanyuma uri kurabeshaho abandi bantu umenga no guteza imbere uwundi muntu, hanyuma wewe ukamuhereza mu byo wacumukuriye. Ariko tubona ko nabo nyine bacumukura bakoresha ijambo jambo ngo, kandi cyane cyane abacumukura mu kuvuga ijambo ry'Imana nabo nyine baracumukura. Kandi Yesu ntavuga ngo nagashime tuba twahereje, birivuga ngo ni umukozi akwiye impembo yiwe. Iri jambo ryerekana yuko atari ubuzima bwiza tushaka kubahereza, atari twebwe turuhe hanyuma nabo borohegwe. Ariko dusanga Yesu akoresha na Pawulo akoresha amajambo yuko ari impera, ari impembo, ari that's ko twese twitwa turakorera Imana, twiteze ko Imana izodurema, kandi twaba tubiraba yuko nigiyo mpembo itohaba uyu mukozi w'Imana. Kandi rimwe na rimwe hari igihe umukozi w'Imana ayanka no kwakira iyo mpembo tubiraba mu mwanya w'imbere. Ariko kuri twebwe dutanga, twirinde kubona nk'aho umenga turi ko dushaka guteza imbere umuntu atacyo ariko arakora twe twakoze twacumukuye. Ariko Bibiliya si uko ivuga yuko umukozi w'ishengero, umwigisha, aba asanzwe acumukuye, kandi ibyo tumuhaye iba ari impembo akwiriye. Ikindi kintu nshaka gikunda gutuma abantu bagira impungenge kuri bino bintu ni ukubera ibyagiye birakoreshwa nabi, ni ukubera ibyo babona. Kimwe hari igihe usanga uwo mupasitori, uwo mwigisha, asanzwe afite ibintu byinshi nawe yiruka inyuma y'amafaranga, hanyuma hejuru y'ibyo asanzwe akora tugahita tuza tukamuhereza ubundi buryo. Ikindi kijyanye n'ibyo nyine, n'igihe usanga ubwo buryo bukoreshwa nabi, twaba twaza kubivuga abakuru b'ishengero baganza neza cyane, n'ibyo yigisha ukumva bihwanye n'ijambo ry'Imana. Ibyo sishobora gutuma umuntu agira impungenge zo gutanga. Ariko tubwira ngaruka ku mpungenge, navuga ko zitatu zikomeye zikunda kubonekana zishobora gutuma wenyine Imana ihereza uburenganzira bwo kwakira iyo mpembo, ushobora ubwawe kutayakira. Ibyo nari mvuze ni bishobora gutuma twe dutanga kumbure twumva dufite impungenge, ariko no kubakira bidashobora gushika ubwawe bagahitamo kutakira iyo mpembo. Tukaturabe impamvu zitatu. Ubunebwe, hari igihe ahantu tuba dusanzwe tugakorera ibikorwa by'Imana, abantu batangura gufata ko kwinjira mu bikorwa by'Imana ari akajya ko kuronka ubuzima bworoshye. Kandi icyo gicapo kikaba ari igicapo gifatanye n'umukozi w'Imana. Gusa ngo rero kibucibwe ngo umuntu wese yifuza guca mu bikorwa by'Imana kugira ngo aronke ubuzima bworoshye. Ibi byo byari biri mu ishingiro ry'i Tesalonike igice cya kane ku murongo wa 14:12 havuga ngo, kandi mushishikare kwiyorosha no gukora ibyanyu no gukoresha amaboko yanyu nk'uko twababariye, kugira ngo mugendane ingeso nziza kubo hanze kandi mutagira icyo mukaye. Dusanga ko hanze abantu baca gishinga na shengero kiononekara igihe abantu mu shengero ari abanebwe bifuza bose gufashwa bose bifuza kuja mu kuba by'Imana bishobora gutuma babaho ubuzima bworoshe. Ibi byaratumye Pawulo agira inyifato kanaka dusanga gice cya kabiri ku murongo w'icenda. Gice cya kabiri ku murongo w'icenda aravuga ngo bene data, muribuka uburuhe bwacu n'ucumukure igihe twabwira ubutumwa bwiza bw'Imana twakora ku murango no mu ijoro, kugira ngo ntihagire uwo muri mwebwe turemera. Mwebwe hamwe n'Imana muri vyabona vy'ingene twamerera mwebwe abizera turabera tugororoka tutariko umugayo, nkuko muzi ingene twari tumeze ku muntu wese mwebwe nkuko se amera ku bana biwe, tubahanura tubaremesha dushinga intare kugira ngo mugende nkuko bibereye ab'Imana ibahamagarira kuja mu bwami bw'Imana no mu bwiza bwayo. Dusanga ibi byatumye Pawulo adashobora kwakira intererano cyangwa imfashanyo y'inshinga gitsinze, kuko yari akeneye gushaka rero k'ingene umuntu akwiye gukora. Kuri hariho umuco w'ubunebwe aho abantu bose bakirijwe cyangwa bifuza kwakira imfashanyo, gufashwa ha gukora. Ikindi kintu cya kabiri dusanga tugisanga mu bikorwa bya kabiri, cya 10 ku murongo w'icenda gushaka kwa 13, ni gihe kwakira ubwo byushaka kubera intambamye ubutumwa bwiza aho hantu. Ni kenshi ikirubije no kwakira uburyo bishobora kubera intambamye ubutumwa bwiza aho hantu. Icyo gihe umukozi w'Imana ntarinda kurara ngo mbega mu burenganzira bwacu se burenganzira bwari. Usanga Pawulo avuga ati rimwe na rimwe uburenganzira bwacu turabureka kugira ngo ubutumwa bwiza butere imbere. Icyo gihe umupastori umurongozi werekana yuko inyota yo kundi utumwa bwiza butere imbere irengeye kubaho kwiwe. Kandi aho nari kumwe namwe ngakena sinagize uwo ngo kuko bene data bavuye Makedoniya bamaze ubukene, nibyo byose nirinda kubagora kandi nzoshishikara kubyirinda. Uko niko kuri kwa Kristo kuri muri jewe, ntawe uzombuza kwirata gutyo mu ntara zo muri Akaya. Ni kuki? Nuko nabakunda, Imana niyo ibizi. Dusanga Pawulo atigeze yemera kwakira uburyo bwa rino shengero ry'Ikorinto kugira ngo ntibibere intambamye ubutumwa bwiza, ariko tubona yarashobora kwakira ubutu bw'ayandi mashengero. Aca yavuga muri Korinto bambeshe 9 ku murongo wa 15 aheje kuvuga yuko Imana yageze ko bavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa. Murongo wa 15 ngo ariko jewe ubwanje ntacu nagwaniye muri ibyo, ntahari uburenganzira bwanje kandi sindabandikiye ibyo kugira ngo nkoregwe gutyo. Ibyo biba byiza niko nopfuma mfa hako umuntu ahindura ubusa ibyirato byanje. Iyo mvuga ubutumwa bwiza singira icyo nirata, kuko mfise ikingobera ntavuze ubutumwa nobona ibara. Dusanga Pawulo arekura uburenganzira bwiwe kubera yabona yuko bishobora gutuma ubutumwa bwiza butukwa mu iryo shengero ry'Ikorinto. Icyanyuma nuva ko ari ubwibone, hari igihe umuntu akakwakira ubwo ayo mafaranga kubera ubwibone, kuko avuga ati jewe namenyereye kwikorera, namenyereye kwironderera, sinobeshwaho n'undi muntu. Ariko usanga ubwo ari ubwibone umuntu akwiye kurekura, kuko abarewe Imana yabateretse muri iyo position ya vulnerabilite. Imana yabateretse aho hantu badepanda ku Israel, ku yindi miryango, umenga kubaho kwabo kwari guhagaze kuri generosite y'abandi b'Israel. Ariko nibaza ko effectivement Imana kimwe mu bintu Imana yifuza ni uko iduteka ahantu tuba powerless, tuba abantu bisunga yo gusa. Byari mu bigize uwo muryango, byari mu bigize uko kwiyegurira Imana, kutemera gufashwa n'iyo yindi miryango bwari ubwibone. Hari igihe rero tutakira ubwo buryo kubera ubwibone bwa jewe ndashoboye, ariko ugasanga kuja kurondera ubwo buryo kwirukana kugira ngo werekane ko nawe ushobora kwibeshaho birasubije inyuma ku wacu Imana, biragabanije umwitwariko watugeza kugira mu muhamagaro Imana yaguhaye. Nizeye ko meditation yabafashije ubuntu bw'Imana butsikaye imitima yanyu muri Kristo Yesu. Amen.